Impapuro z'inzira zirenga ibihumbi indwi nizo zimaze gukogwa kuvaho mu gisata kijejwe basohoka n'abinjira mu Burundi baronke ibikoresho bigezweho mu kwezi guheze. Urongoye ico gipolisi komiseri Maurice Mbonimpa ahamagarira Abarundi bose bari barasavye impapuro z'inzira kuva mu kwezi kwa cumi mwaka w'2021 gushika kubazisavye kw'igenekerezo rya gatatu kuno kwezi turimwo kwishikira aho bazisabiye kugira bazitore. Kugira borohereze abasaba izo mpapuro z'inzira ntibazosubire kumara igihe kirekire bategereje, yamenyesheje abanyagihugu bose ko huguruwe hagati mu gihugu ibanza cumi iruhande y'ikibanza cy'Ubujumbura bizohora bitanga izo mpapuro. Komiseri Mbonimpa arashikiriza Abarundi aho bari hose, umwe wese bivanye n'aho aherereye, aho ababa mu ntara bazohora batonda bagatunganirizwa impapuro z'inzira zikabasangaho bitarenze indwi imwe bivanye n'amasezerano bafitaniye na posta y'u Burundi.
Imuyinga hariho gisheniki, Ingozi hariho gisheni, Mukayanza hariho gisheni, Igitega hariho gisheniki, Murutana hariho gisheniki, Imakamba hariho gisheniki, Ibururi hariho gisheniki, Imwaro hariho gisheniki, Mucibitoke hariho gisheniki, na Bubanza hariho gisheniki. Murumva rero umuntu ari Makamba nagende Imakamba yiyandikishe bamubwire dosiye ya passport, bayimubwire dosiye ya passport twebwe duca twibona ngaha mu mashini. Ubwo nyene
iyo ngingo yakiriwe neza cyane n'abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi mu rwego rw'u Burundi ahagwiriye abadandaza benshi, bamenyesha ko akazi kabo hari abo kari karadindiye kubera kubura ibyo bitabo by'inzira, bamenyesha ko ari ingingo nziza cyane bakizera ko izoja mu ngiro. Aba ni bamwe baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika.
Ni ihumure ku Barundi, ni ihumure ku mwenegihugu. Twibaza igihe bokurikiza nk'iyo ngingo bafashe, tukubona ko byokorohereza umwenegihugu. Twese nta mwenegihugu yoga yakabisa, bose nibaza ko boshima iyo ngingo yoba yafashwe, ahubwo bayishyire mu ngiro. Ntawe reka gushima iyo ngingo.
Twari duvize ikibazo cyo kuja i Bujumbura kurondera ibyo byangombwa kuri papfu byadutwara uburyo bwinshi cyane, kubera ingendo z'umwanya wose si ikintu waja kurondera ngo ucuronka. Ariko uno munsi kumva gishobora kuronderwa mu ndwi imwe gaca kiboneka, twumva ari amashimwe akomeye cyane.
Nakomerwa amashi nimba imvugo izojana ingiro, turabishima cyane rwose. Twebwe gusa turabona yuko ngaha iyo na ruguru naho birateba, baravuga ngo canda kujya Bujumbura ngo bigasubira naho nyine bodufasha bakaraba ko batwemeye ko bigira na ruguru buraba ingene baza barabinyarutse.
Abari bagifise impungenge Komiseri Mbonimpa abasaba gutekana kuko byose byategekanijwe, amenyesha abanyagihugu ko atanumwe azosubira kwakirwa i Bujumbura avuye hagati mu ntara ngo kuko ibyo bibanza byuguruwe mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu.
Fumbure harabari mu minsi ihetse bari bafise amakenga aho gati ibitabo by'inzira n'ibike bose bagashaka kuza ngaha. Ubu rero ibitabo by'inzira turabifise kandi bikwiye, passport turazifise zikwiye. Abantu rero ntibashobora kugira impungenge ngo baze kurundana ngaha, kandi binabagora bakarinda kuri ayandi matike y'ibintu bya transport n'ibiki kugira ngo base ngaha, kandi bashobora kwiyandikisha aho baherereye hanyuma pasiporo zikabashikira.
Warongoye igisata cy'abinjira n'abasohoka mu Burundi mu ntumbero yo gutuza abahora bikika mu kiza mu guhenda abanyagihugu bakabasaha urutwabo, amenyesha ko atanumwe arekuriwe gutorera ico gitabo c'inzira uwundi. Uwuje kugitora nawe asabwa kwitwaza agapapuro yarihiye ko na karangamuntu yiwe. Abavyeyi ariko bararekuriwe gutora ibitabo by'inzira by'abana babo bakiri bato. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.